muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Aricyo tunegura tumaze iminsi turiko turasaba, twifuza yuko cyohinyanyirwa mu byo bizashingira kigahagarara, aho basaba ko kwitoza amakuru y'igihugu ateza kwa imyaka 40 y'amavuko. Tukabonera yuko abakiri bato bashobora kuba bahomaho ku mugongo, twe mugambwa Pedro rusaba yuko bagumiza imyaka 35.
Uwo ni Gabriel Ribanza Witonde uyobora ishyaka APDR Abanyamahoro, avuga ko agiye gukomeza gusaba ko ingingo zikumira urubyiruko mu itegeko nshinga zihindurwa. Inkuru n'izindi zivugwa hirya no hino turazigarukaho mu kanya gato. Mu Burundi ishyaka APDR Abanyamahoro riratangaza ko rigiye gukomeza risaba ko ingingo zikumira urubyiruko mu itegeko nshinga zihindurwa. Muri zo baravuga kubisabwa umuntu kugira ngo yiyamamarize umwanya w'umukuru w'igihugu cyangwa se mu nteko ishinga amategeko. Ibyo byavugiwe mu nama yahuje abagize iryo shyaka mu ntara ya Kayanza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Umugambwe w'abanyamahoro APDR urashima ko ibyirizwa shingiro ryahinyanyuwe. Banza Witonde Gabriel awurongoye ku rwego rw'igihugu yabishikirije ari mu Kayanza kuri uyu wa gatandatu, yariko abonana n'abanywanyi b'uwo mugambwe muri iyo ntara iri mu buraruko bw'u Burundi. Banza Witonde avuga ko umugambwe arongoye ushira ineza imbere y'ugwaruka. Ni nayo mpamvu amenyesha ko afise ivyo anegura n'ivyo yifuza ko vyohinyanyurwa mu nteguro y'ibwirizwa shingiro rishasha.
Turabishima cyane, ariko aricyo tunegura tumaze iminsi turiko turasaba, twifuza yuko cyohinyanyurwa mu byo bizashingira kigahagarara, aho basaba ko kwitoza amakuru y'igihugu ateza kwa imyaka 40 y'amavuko. Tukabonera yuko abakiri bato bashobora kuba bahomaho ku mugongo, twe mugambwa Pedro rusaba yuko bagumiza imyaka 35, ahubwo babaye ngombwa bakayimanira gushobora ku myaka 25 isabwa kuba umushinga amateka. Kuko turamaze kubona akarorero katari gake ko mu Burundi higeze gutwara abakuru b'ibihugu batari bakugiye imyaka kandi byagenze neza, kandi isi yose iratwereka ko urwaruka rushoboye gutwara igihugu kandi bikagenda neza. Iyo rengi ngo turayinegura, tukifuza ko bibaye ngombwa yohinyanyuka. Mugabo naho nyitevuga ati ntangira ikirasha, kuko n'ibisanzwe turafite abantu bafite iyo myaka, mugabo twabifuza ko urwaruka rworo nk'amahirwe.
Muri iryo hwaniro kuva ku ndongozi gushika ku banywanyi habonekamo cyane urwaruka. Mbega baba bafitiye iyihe migambi urwaruka Burundi bw'ejo mu gihe boshikira ubutegetsi nk'uko bavyifuza? Inyishu ni umukuru wa APDR Abanyamahoro.
Ko mu buryo turavuga ati Imana dufashe twashikira igihugu, abantu batanga ubuzi bafatiye ku burambe ngo imyaka 5 ngo bakoze akazi bakakanga abantu babiri bakwavariza hatarimo umushikiranganje nturonka akazi. Ibyo twe tuvuga duti ibyo ntibibaho. Umunyeshuri yari yize yarakoze stage ari imenyereza, nibavuga akazi aho kari umuntu akora ikibazo ugatoya kore ukoreye ubyatumye imigambi, hakaba n'imigambi rufite cyane cyane yo kugwanya ubushomeri. Aho tuvuga duti kugwanya ubushomeri twivuza ko amabanki yose atazuka kwita amabanki y'ubudanda ajya kwita banki y'iterambere ahaza kurondera abashomeri akabahereza ingurane mu bikoresho, ibyo bikoresho bigaca ari ibingwate.
Iyo ndongozi y'umugambwe w'urunani no gusubiza hamwe yagize icyo ivuga ku ntererano y'amatora isabwa.
Iyo tuvuga duti umuko bamaze kuba kataragahata, reka bice mu byo gukundisha igihugu, umurundi wese mbere igihugu bwa mbere ari cyubiwe atagahata. Kuko turamaze kubona bagiye basaba ko batobahata kubakatira ku mishahara, ubwo n'uburenganzira bwabo tukifuza ko atawugira ikibazo kubera yanse gutanga. Mugatwe kugama kacu umugambwe apete twifuza ko barundi bose bwo gukunda igihugu umwese cyafitiye ubishyira kugira ngo ayo matora ntazoburagize ngo habuze ibicanke biriye.
Kiretse intererano nta bibazo byabonetse cyane muri iryo hwaniro biciye ku mukuru wawo. Uwo mugambwe uhorikiyemwo ugwaruka wamirira kure gushikira ubutegetsi biciye mu ngimba. Mu gihe ufise ivyo udashima mu nteguro y'ibwirizwa shingiro, umugambwe APDR uhamagarira abanywanyi bawo kwitaba ibisabwa kugira bazoje muri kamarampaka. Icyo abanywanyi basabwa gutora umukuru w'umugambwe abasaba kurindira icyo bazomenyeshwa. Mu Kayanza mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tunyarukire mu Rwanda abagenerwa bikorwa b'ikigega gitera inkunga batishoboye barokotse genocide bakomeje gutakamba kubera imibereho mibi babayemo bamwe mu bavuga n'ijwi rya Amerika n'abanyeshuri biga muri za kaminuza n'amashuri makuru yo mu Rwanda bavuga ko bagiye kumara amezi atanu batabona amafaranga abatunga bagenerwa n'ikigega Farije ubuyobozi bwa Farije ntacyo buratangaza kuri icyo kibazo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagira ubusa
amezi atanu nta gikeri cy'atanu kandi byitwa ngo leta iba yayatanze ngo bayaduhe
ntabwo babasobanurira impamvu
bo impamvu ntago bayitubwiye gusa nagiyeyo nkasanga umudamu arambira ngo ese muzahora muteza amaboko kugeza ryari
umwe mu bagizwe impfubyi na genocide aratekereza ijwi rya Amerika kababaro kene bagenzi be babayemo kubera bamaze amezi agera muri atanu ikigega cya leta gitera inkunga batishoboye barokotse genocide yakorewe abatutsi Farije kitabaha amafaranga batunga muri za kaminuza n'amashuri makuru uwo tuganira ku mpamvu z'umutekano we tumuhimbye gasasira yiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi i Kigali we na bagenzi be baravuga ko kubera igihe gishize ikigega Farije kitabaha amafaranga batunga ubuzima bubashaririye kubera kubura ayo mafaranga mutunga muri kaminuza gasasira yahisemo kuba mu buzima bugoye koko acumbika mu nzu y'icyumba kimwe gito mu karere ka Gasaba kingisha urugi rw'imbaho n'amabati bishaje ukinjira mu nzu biragoye kubona aho ukandagira kubera ari nawe asasa akarambika umusaya inzu yinjijemo ijwi rya Amerika
mpagaze gutya nkatera intambwe gutya isi ya mbere iyi ni ya kabiri ubu ni ubugari mu burebure kandebe mu burebure mvuye ku muryango
gasasira kakira mu mujyi wa Kigali inza yibanamo n'undi muvandimwe bayikodesha amafaranga 1,500 ku kwezi ku ruhande rwe yatagiye kwigakora akazi ko kumesera imyenda abanyakigali ngo abashe kubaho
ari umumama wampaye ikiraka cyo kujya mu mesera imyenda kugira ngo ndebe yuko nabona amafaranga mu mesera gatatu mu cyumweru iyo namumeseye amafaranga 2,000 ubwo gatatu amafaranga 600,000
amakuru y'iki kibazo cy'abiga muri kaminuza n'amashuri makuru mu Rwanda badaheruka amafaranga bagenerwa n'ikigega Farije ijwi rya Amerika yamenye biciye ku mbuga nkoranyambaga aho twakanze hose aba muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye ndetse no muri Kiste batinye kukivugaho uyu watinyutse twasuye mu icumbi rye yavuze ko hari abagiye bagerageza kukivugaho mu bindi bihe bikabagwa nabi
hari abana bo muri Yerika babuze nabo buruse gutya bigeze mu itangazamakuru kuko ngo babivuze bahamagara uwari ubahagarariye muri ARG ngo abo bantu mubatwandikire babashyiraho iterabwoba ubundi birinda bigera mu itangazamakuru abantu bagiye bakemura ibibazo hakiri kare birababaje biteye n'agahinda kandi ni n'igisebo ku Rwanda rwose u Rwanda rurimo umutekano ariko muzajya mushyingura nabi inzara yishe
ijwi rya Amerika yashatse kumenya icyo ubutegetsi bwa Farije buvuga kuri ibi bibazo maze ijya ku biro bikuru byayo mu mujyi wa Kigali mu biro by'ushinzwe itumanaho muri Farije yavuganye na Bwana Théophile Ruberangye yukuriye Farije maze Ruberangye yamubwira ko tugomba kuvugisha Madame Dafi Mukakigeri ushinzwe gahunda za Farije tutaratsimbuka kuri Farije twahamagaye Mukakigeri kuri telefone ye ngendanwa ntiyitaba ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje amasaha yigiyeyo byabaye ngombwa ko duhindura telefone twakoreshaga tumuhamagara maze muri macya dusubiza muri aya magambo twongeye kugerageza ubutegetsi bukuru bwa Farije ntibyakunda haba kukwitaba cyangwa gusubiza ubutumwa bugufi twabwoherereje nyuma yo kuduhererekanya hagati yabo kugeza igihe twateguraga iyi nkuru byarangiye tutabashije kumenya igisubizo ku ruhuri rw'ibibazo bigarukwaho n'abagenerwa bikorwa ba Farije hagati aho abagenerwa bikorwa bo ntibabura kugira ibyo bibaza bishingiye ku bibazo bafite
njyewe nibaza abantu baduhagarariye hariya muri Farije niba bagira umutima wa kimuntu njye byaranyobeye rwose kuko ari abantu rwose batekerereza impfubyi bakagombye ikibazo kugifata bakakishyiraho ubwabo ku buryo amezi nibura atanu agomba gushira bavuga ati ese umwana duhagarariye abayeho ate ntibabe abantu bo mu biro gusa
kuri ubu kubera amafaranga yagombye kumufasha mu myigire n'imibereho uyu wemeza ko ari impfubyi buri ngo agerageza kwisunga bagenzi be nabo mu nzira zigoranye gasasira nanone
za note tugura dufotoza n'ibiki byose uburyo twiga ucunga umwana wa uyifite mukigana noneho we yabagiye kuruhuka wowe ugasigara uyihingamo kugira ngo urebe kubifata
gasasira yagize ibyo asaba ubutegetsi mu izina rye n'abagenzi be
tukaba dusaba rero ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo barebe ikibazo kiri hariya mu kigo gishinzwe abagenerwa bikorwa ba Farije barebe ubwo buyobozi burimo icyo bukora naho ubundi bitabaye ibyo ntaho twaba tuva nta naho twaba tujya
bamwe muri aba banyeshuri barihirwa n'ikigega Farije bari kwiga mu buryo bugoranye baragaragara nk'urugero rwiza rw'uruhuri rw'ibibazo bisanzwe mu rwego rw'uburezi mu Rwanda kandi mu ntero n'inyandiko intumbero y'ubutegetsi ni ukuzanza muri reme ry'uburezi rikomeje gucumbagira. Hari bishobora gutera kwibaza byinshi ariko nanone. Nk'uyu twahimbye Gasasira yiga mu mwaka wa kane arabura amezi make ngo abageze ku isoko ry'umurimo. Yiga uburezi kandi birashoboka ko yazakora ibyo yize mu gihe avuga ko we nta cyizere yifitiye.
Mbona nkurikije ubuzima nizemo na kondisiyo nabayemo rwose, kujya guhatana ku isoko ry'umurimo nkavuga ati wenda nzahangana n'umuntu wize neza, mbona rwose guhangana nawe ngo mutsinde sinza aho byaturuka.
Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kuri tariki ya 20 umwaka uruzuye Perezida Donald Trump arahiriye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mwaka we wa mbere waranzwe ahanini n'ibibazo. Hari byinshi bidasanzwe byaranze uyu mwaka amaze ku butegetsi ugereranije n'abandi bamubanjirije. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jim Malone yashizwe mu kirundi na Claver Niyonkuru.
Kubwa Donald Trump, umukuru w'igihugu agira 45 atwaye Amerika, n'umwaka yatanguranye nguvu n'ishaka.
From this day forward, it's going.
Kuva uyu munsi, nta kindi atari Amerika gusa. Amerika yacu abari yo dushira imbere yonyene.
America first.
Umukuru w'igihugu Trump yihutiye gukuraho ingingo zimwe zimwe zo ku butegetsi bwa Perezida Barack Obama, yongera hakazi kenshi sentare na inyuzwa. Intsinzi ikomeye kuri we no kwinteguro y'itegeko ritoroshe ryo kugabanya amakori n'amatagisi ryatowe rikongera rikemezwa mu kwezi kw'12 guheze inyuma y'amezi 11 gusa ashikiriye ubutegetsi.
This is the bill right here.
No kuvuga kuba ari itegeko riratujyoheye cyane, rizoba nk'igitangaza ku banyamerika bose kandi rizohindura byinshi no mu butunzi bw'igihugu. Kubona iryo tegeko ryaratowe bishobora gufasha aba republikani mu matora y'abashinga amateka atayikanijwe uyu mwaka. Ibyo nibivugwa no muhinga John Fortier. Aba republikani barashoboye kuronka integuro y'itegeko mu by'ubutunzi mu kwezi guheze kw'12. Si bisanzwe mu byerekeye amakuru n'amatagisi, byabaye nk'insinzi ikomeye kuri bo kuko n'igikorwa cabasubije ku murongo mwiza. Umwaka wa mbere w'ubutegetsi bwa Trump warabayemo kandi n'amananiza hamwe n'inzitizi zitari nke. Harahatswe gusubirwamo umugambi w'amagara y'abantu wa Obama witwa Obamacare. Abenshi baragize n'icyo babivuze ko ku mbuga ngurukana bumenyi nka Twitter, eka mbere bamwe baranatutse ubutegetsi bwa Trump. Hakiyongera ko rero amajambo yabonetse nk'ibitutsi yavuzwe na Trump kuri Haiti n'ibihugu bya Afrika. Ibyo byatumye abademokrate batari bake agashavuka duga. Muri abo harimo umukenguzi amateka Cory Booker.
Those words just don't dissipate like mist in the air, they fester.
Ayo majambo ntiyabaye ayasunetswe n'impwemo, ahubwo yarimwo ubumara bw'ishavu. Yaje nk'uburozi kandi yerekana urwanko n'inzigo y'akazikira mu gihugu cacu.
To bigotry and hate in our country.
Ubuyobozi butavugwa kuri umwe na bose bwa Trump burabandanya kugira ingaruka mbi ku cizere abanyamerika bari bamufitiye naho ubutunzi bwobwo bwifashe neza, byemezwa n'umuhinga John Haddock.
I think people are judging him on a variety of.
Nibaza ko abantu barabira ku bintu byinshi uretse ubutunzi. Ibyo navyo byerekana ko ukumwizera kubandanya kuba guke cyane.
That explains his lower approval rating.
Icizere gike abanyagihugu bafitiye Trump gishobora gutuma uruhande rw'abademokrate rutera imbere matora y'abashinga amateka yo mu kwezi kw'11 nk'uko bivugwa n'umuhinga Larry Sabaro.
When there's a wave, the water does not distinguish.
Iyo haje umukuba w'amazi, amazi ahitana bose, baba abiyumvamwo uwo mukuru w'igihugu yankwa hamwe n'abataho bahengamiye.
And that unpopular president.
Muri uwo mwaka w'2018 Trump yizeye ko kubera ubutunzi buguma bwisononora bizotuma abanyagihugu bamuhindukirira bakamuha icizere. Yamara ibitutu vy'uko umugambwe wiwe ushobora gutsindwa muri ayo matora y'abashinga amateka hamwe n'amatohoza dahera yuko yoba yaracuditse no Burusiya mu myiyamamazo bishobora gutuma umwaka ugira kabiri wa Trump ku butegetsi ugora kurusha uwa mbere.
Ikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
wendebere nawe izo mene zawe urazikuyakuya mega ni inkwavu kama
mu office tukamurande gahara matanje mu busa bravo
naho rero cyishavura nariko ndijanda janje
ukwanda
ukomereke tusubiri waje
iyo bwereketwe wari ugende mukabo banyina ngongende ratanka fise ndagukamira
eh kandi gawashimitse
ndagashimika
none niyo mirango yose ikuye intere iko nzirikana kacu kwapfuyira
muze umvise rero mugenda kubwire
barira
ivyo bintu byo kugira ibanga mu ntakuraba ugende uje muziyo
jewe ndamuzanije aho ni bayanga mbayingurube ivyo kuravuga ni bibi
ubwo kwambura umunanje ubu ni usige uramutse
aho ndaramutswa ntirufise inago erega hewe ntiyatanywe n'ikara yarasize umugore n'abana
nare ko gutakira kiragami wawe agakomye kose batuturirukanga namati iyo wogenda ugatekereza ugakora urugo rwawe
mero wevyo bikurara kwiye sasiga musazanje sindahazi uko nshatse kose ubwo iwanje rwasiba urareka kurusibura
aicyo akikuzanye waza gusindakize
igiki
bijya wirugura henda ruminata umuja nakwandikisha amatongo n'ibiki
ah
si
kumba nukiye hose nicho amhora
icyo ni gito
none yigure agatongo icyo mubuza gukandikisha muri komine n'igiki
Ndara tacyandikishijeho ugira ngo gacareka kubigiye. Ayo ma politiki sino uri kuraya myinji zamwe.
Ego cyane. Kuko nasanze wari wamuhanuye nabi. Mbeko ngo n'umuntu aturuka ukagataha bunyama afuye atajyandikishije byo genda gute.
Icyo wose ndinga.
Wewe.
Aho yari kura sinda ricabona. Ibyo rende wire kura mugoza n'ibiki.
None ngo yero minata haba bara wewe. Cyane ari kindi kinyegeje nyuma.
Mbeho ni kubera iki yagiye atambwiye. Ibyo ni wowe bimwosha nta wundi.
Ndakubwira ndamebere. Wewe urakwiye kwikeuka ukamenya ko urya mugore ari mu rugo iwe. Wewe hajya ntacugaba ntarakena.
Eh!
Yego.
Uti kika ndawe.
Nta nakimugaba muri.
Ah! Ibyo ni byo uri kuramubwira. Aho ntahagaba sikwa muri umunanje.
Yo. Aho gabanda iwawa ho nyene uminata nawe muhamahoro
ah awigira umucamanza uwe wari ndi yarugucishije imiri yakwitwaye
yanyitwaye ho nyene wibaza ko muzomuhenda henda nkemera itongo twarajyandikishije uragenda witware
iyo umusenzi yankundi cyuda aho abaye kuyateye imbere ugira utagure gutuneza
Mara mara hii, jewa higa zubana sega.
Joke, igia entere angrube nye kuteka wapi. Wandit.
Eka shaa reka nubu gese.
Hey.
Kija chakawe icho.
Hey.
Zikase vide nukuli.
Nana kime wandit se ningene vya rivyo roche.
Api muhu.
Eka nago saa ish.
Bia njoku hindura maveru be, simbola niyo bitumutu kwi. Nakija hari just.
Hey.
Kwa hata kuandika gute.
Yoho. Igia vape, wajushia mi present perfect tense.
Ne wachugira gute.
Eh, wagira, they have just gone to the market. Wagito?
Yoho. Oya wang.
Eh.
Oh, jeni giye. They just had gone.
Yoho. Acha koshesh. None. Igia ugziri al have. Ne wachuishi na hegash. Eh?
Nanchanga ni jewa.
Afya kuchanga ni jekwe.
Ichoneshu na hindi kona andi kichongi. None chamsu.
Eh
hanye ne nazo mana zero edi
yo wa kuyisitsa kwa madam wa english yo hari mona photo autograph ho nyene em ni yiri kwararaba kama bari kwasha ujya we ntabutse
ya
eh
ijo na hari ntwe yashi
eh
ama ntwe gasa zako twicha brema
eh kandi rero hobwo na kwikintu kimwe eh umenye ko no muzi d'office d'entraînement après midi cet après midi d'office d'entraînement
nenda kwiga cyari
eh bana Ijya mache uranye nibe bikwere.
Nyatari ka.
Mugabo ntacho turabwira prof wa IPS ntadufatire cyane.
Kandi wa.
Yego.
Ijyo dukina byose. Siheza.
Siheza.
Ikipe yacu. Ikwije makundi.
Eh. Kubera?
Wowe ntubona ko atabara amplasa d'office?
Yo.
Yo mvuye nkubu kuri ijya mache. Ogiya numwe asiye. Yogenda gute?
Kandi nani ni problem?
Eh.
Urazi ko ntari bwa byiyumvi.
Ashi. Ifoto londera basubirize ibara itaragwa.
None gasha.
Mhm.
Oje mugwara ntiyokina.
Inde?
Kwara. Kwaruzi. Eh, kumenga ntuvyuma.
Kwara.
Kwara.
Akina muri equipe ndimo jewe joka.
Eh, sumune nkabandi hadakina. Eh, kandi reshaho yoshora ntufite nat.
ashoboye kijanjabye
wara ninjabye ba witonda sha wara
ninjabye rero ushaka ugende uyimubwiye ndabivuze ninjabye
none nkubu muhore kivye umuntu mbona yimere neza kujya
ego kweri dukira no muntu hazwe yajava
kweri
ataki unakimwe ciwe tuzi oya ntibishoboka
kandi rembwe na gidio mara mushize mo nabujya muhungu
ntanja vyinkeneye muri equipe jewe nkinama ubyumva utavyumva biragusha
kweri kumenza uko joke
bega ipsa
ya
sabuni yose nagura ire kuri zo mpuzo zo nyene mbona
mve mama nawe bash none ushaka ndazifupye
Heo, ya naura hebu karen Narinze kwa yaza kumesuza wino vishamba la zanji jana kukora None nda avirula imat
Ha, ahu kukuri hindi nyabu
Hindi higa hivi
Elega sinda amesua uniforme nadu
Izo uniforme nadu za mamu mazi
Ura menyubu nambali uniforme zera ma Mibaza kwa ringa kera muri primere Nambali kakizi tawane keshubu chafu
Emwe mesura maboko ni gwawe. Kandi manyi n'umukobwa burya n'uwogira isuku.
Yes, ifite nyene. Arabanyeshure twigana abanyica Prem n'ukuri.
Kubera iki?
Oya mama n'ukuri. Uyoberwa ko bari muri secondaire canke bakiri muri primaire byose ukabibura.
Mbega nyene kwishura ni gute?
Ha.
Urabatari kwigira neza kumubiri gusa mu mutwa atakiriyo.
Yo, jewe ka mama. Urabaza wa twigana wumve. Ndabisatura.
Aho sha.
He, ho nyene. Je vais la toilette à ma note mes travaux journal.
Il vient avec Niviki.
Na ma note twakoreye mu ma interrogation yo aussi. Ukuyemo ama examen n'afite wumva.
Aho tusanga.
Yo! Narabikubise ga mama. Gusa narujuje. Kiretse muri science et technologie gusa. Naho nyene kwera mate ya nina niriye.
Urabwira Jidia gusigurire.
Nato kwirwa rikoroga. Ama note adashikana 10 ndondera nzoyabora wumva muri examen. Ya mama nawe. Aho naramenye byaraheze nuko
ntiwumva. Aho mwana mutanteturu.
Aho sagora ufise ubwoba bibaza ngo sinzanye.
No man. None no uraga mwana.
Nzomenya rero nureme.
Didio nawe.
Ha,
beka nyina rihe kwa dako.
Bya gidiyo ntavyo no menya. Mugabo nawe nyene frem azomenya. Ubu niyo yoca yobegwa atana rimwe bya ibwabe ga mama.
Ndazi gasha. Erege ibintu birahinduka mwana.
Mama, ntajewe canke gidiyo tuzokumara amaza kwishura. Aho rero rema.
Kunde meshije ndaremye.
Yego.
Beka ndakurabira amahera guri yindi sabuni. Nanje mese bino bishweka.
Sawa.
Na ibindi navyo ndizeye ko mutazontetereza.
Yego.
Madame wa pesa navyorosha abasha.
Gute.
Ashaka ko tuturika. Oya. Oya vroma turuke gatoyi.
Akaye mvuye ko warushe. Gicuma nyabuna.
Oya. Je umutima ugomba umve mwe n'ukuri kw'Imana. Yo.
Ni wamenya ntana kimwe subira kumva.
Eh?
Eh? Eh? Ugomba wicare. Arakwica n'ukuri. Nyaruka.
Mwe basha. Ije muri mwana ibiki. Fiatle. Nyaruka ni bagusige.
Oya nuko turoje prof. Turoje atwe basi. Ego.
Turuhuke.
Ego prof.
Turuka tacha turakora.
Nibyo nako ndamubwira prof.
Nazi sindaruha. Hamuna mu muri bisoshuga ntambwe bwe ngo murarushi.
Oya.
Kinyaruka. Fiacle musigara inyuma. Dusigaje turuzi tatu gusa. Fit.
Zafu zote prof. Oya. Yo. Trawera nukuri.
Niho dukomera.
Jamaranwenze, ega muri wakwera mutanima.
Sibyo nyene.
Ntawatera karimba ko kuduha morale ngaha ntuze. Ko ni muzare rya bishe guvyanye.
Bijyanye n'ibyo duha morale pro.
Ego pro, chanagizige kiye.
Oya n'ukuri. Oya. Okay. Ndabona ko mwahwereye reka turuhe.
Urakoze.
Maintenant, on marche. Ça va?
Ego, ça va.
Aho byo pfuma.
Twagi?
Ego.
In. 2 3 et 4
1 2 3
et
4 D'accord
mon vieux vache. On va montrer entraînement une musique
vraiment. Ash.
OK. OK. Maintenant, vous formez un cercle. Gira umuzingi munini wagutse.
Umuzingi munini nani?
Ego.
Akura hiyo. Fiake we.
Sa?
Fiake. We mera nkusubira inyuma gatoyi.
Uku.
Eh.
Okay. Exercise tugira dukore irakomeye cyane. Murabona ngako tungana twese muri uyu muzingi?
Yego.
One in equipe. Muri equipe rero umwe wose aragira icyo aterereye. Murumva icyo nshaka kuvuga?
Yego.
Okay. Tera umupira ndakwereke. Teddy setontu. Nawe cha urabuhereza.
Kujye nyene ma.
Tubategaza kubaje collectif.
Ah no mu.
Kira dira kwibunganya umupira nkuko bamwe nabonye babigira. Mwabyumvise?
Yego.
Mwabyumvise neza?
Yego.
Mutegereza guhana hantu umupira. Badanya mwekanya rero.
Tera ngaha. Aha nyene. Wesha.
Muhe muhe.
Aha nyene.
Aye! Mwesha dakye. Arapuye ba. Herabi ngena kumbaga yeba. No. Jokey. Wait Jokey.
Yo! Okay. Urafunise. Turabe. Aya nacubaye. Turabe. Kari wa twari dufise ga yemwe.
Wowe ba.
Bakira tuzoyikira gute.
Ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio y'ijambo abasenseye naho ubutaha.
Indirimbo amahoro y'umuhanzi w'umunyarwanda kazi Gabi Kamanzi kabane nayo itugeje ku musozo w'amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire inshuti mwese mwaduteze amatwi. Shimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Kimenyino sa wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu i Washington DC. Mwari kumwe nange Edirwema, mukomeze mu ryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
Jose na umimbaraka amahoro imbabazi zawe izanyoma uteka.
My hope is my place, my place, small face, small face, small case. Case to shed blood for me. I thank him for Christ died for me. He will come to the light shine on me. He will ride, homie. I take chance for change to know God, homie. The truth, the Bible never tell lies, homie. It's my time, homie. It's my time, homie.
If you see me, moon and say, Timawan.